Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Tizo radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ni Oriane Itangishaka abasuhuza mbahaye ikaze mu biganiro byo kuri no saha
Rwasa gato ukuntu yamye arongoye Parpeutu FNL akarongora FNL akarongora CNL ni kumwe abo bantu bose bari kumwe nawe ani gukibu bagiye kwerekana uko bashobora kutumvikana nawe ubu
Leta y'u Burundi yahagaritse ibikorwa byose by'umugambwe SNL CNL wa gatongwa sa mu ntara zose z'igihugu kuvejwe ku munsi wa kabiri uyo yari Deni banshimiye ubusa umwigisha wa kaminuza ya nonoso ibyigwa vya politike mu Burundi Ibirere vya mareta ya Amerika agira kuri 15 biragiramiwe n'ivyo sibibi vyatewe n'imiriro ya nyakanga yadukije mu mashamba yo mu buseruko bwa Canada ariko arasha muri iki gihe. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yasubiye kwinjira ibitaro. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky atangaza ko abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi batagira amazi yo kunywa. Ayo makuru hamwe na yandi twabateguriye ni mukanya nihagiraho muja. Papa Francisco Vatikano yatangaje ko umwungeri wa Kiliziya Katolika Papa Francisco yasubiriye kwinjira ibitaro Vatikano isigura ko abangana abaganga bakurikirana Papa Francisco bafashe ingingo yo kumubaga mu nda mu minsi heze ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane Ninirahazwe
Ibiro vya Papa Francisco ntivyigeze bivuga ikibazo Papa afise mu nda vyemeje ariko ko azobarwa banje guterwa imiti imusinziriza umwanya muremure kandi nyuma yo kubarwa akazobwirizwa kuguma iminsi itari mike mu bitaro kugira ngo akire neza Papa Francisco afise imyaka 86 yarumanije imyaka 10 ari umwungere wa Ekleziya Katolika mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka amagara yiwe amazi gihe agoyagoya mu minsi heze yinjiye ibitaro aja kwivuza amahaha babazi ihaha rimwe giwe barivanywemo mu 2021 akenshi mu kwiyunguruza agendera ku gatebe kunguruza abarwayi badashobora gutambuka neza mu mwaka uheze Papa Francisco yatangaje ko atifuza kwibagisha ivi giwe kwera ingaruka imiti isinziriza bamuteye bamubaga ihaha yamugize ko mu gihe harabibaza ko azohava atanga imihoho kwera udutege duke amaranye iminsi Papa Francisco yivugiye ubwiwe ko adategekanya gufata akaruhuko ko muzabukuru kuko akibasha umwungere wa Ekleziya Katolika agiye kurwarira mu bitaro byitwa Gemelli biri i Roma ibi bitaro vyagwariyemo abapapa benshi muri bo harimo Papa Yohani Paulo wa kabiri yari yaritaziriye Vatikano ya gatatu umuhisi Yohani Paulo wa kabiri yabivuriwemo inshuro 9 abiraramo iminsi 153 ibitangazamakuru vyo mu Butaliyano bikavuga ko ari bitaro bitunganije neza ku buryo bifise aho papa akorera amanama igikoni n'agasengero gato
Perezida Putin w'Uburusiya yaganiriye kuri telefone na mugenzi we wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ibijanye na Ukraine inkuru dushikirizwa na Eugenie Mukankusi
Ubuyobozi bw'Ikremlin bwabitangaje uyu munsi kwa gatatu bwongeyeho ko abayobozi bombi Vladimir Putin na Cyril Ramaphosa bibanze ku bibazo byerekeye umugambi uzwi neza wa Afrika wo kubonera igisubizo ubushyamirane buri muri Ukraine nk'uko biboneka mu itangazo Putin azakira abakuru b'ibihugu benshi bo ku mugabane wa Afrika mu bihe bya vuba Perezidansi y'Uburusiya yabivuze muri aya magambo imyiteguro y'inama ya kabiri y'abakuru b'ibihugu hagati y'Uburusiya na Afrika i St Petersburg mu Burusiya mu mpera z'ukwezi gutaha kwa karindwi n'inama itaha y'abakuru b'ibihugu biri mu muryango BRICS i Johannesburg muri Afurika y'Epfo mu kwezi kwa munani nazo zaganiriweho BRICS n'amagambo ahinnye asobanuye umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bitanu ari byo Brazil Uburusiya Ubuhinde Ubushinwa na Afurika y'Epfo
Ibirere vy'amareta agera kuri 15 yo muri Amerika birabangamiwe n'ivyotsi bibi vyatewe n'imiriro ya nyakanga yadukije mu mashamba yo mu buseruko bwa Canada ariko arasha ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane Ninirahazwe
Imiriro ya nyakanga irengija na yateye amashamba yo mu buseruko bwa Canada kuva kuri no wa kabiri iri kwitandukira umanuko bw'ico gihugu mu mareta ya Amerika abangamiwe n'ivyotsi bibi vyatewe n'iyo micanwa harimo New York, Vermont, Carolina yo mu manuko, Ohio, Kansas n'ibindi bisagara vya Amerika. Igisata kijejwe vy'ibirere muri leta zunze ubumwe za Amerika cagabishije ko na Washington DC umurwa mukuru wa Amerika nawe ushobora guterwa n'ivyo vyotsi. Abategetsi ba Amerika basavye abanye gihugu ba mu bisagara vyatewe n'iyo myotsi kuguma mu mazu yabo, abasohoka nabo n'abafise ibibazo vyo guhema bakambara udufukamunwa. Abajejwe igisata c'amagara y'abantu muri Amerika bakaba bagabishije ko ivyo vyotsi bishobora gutuma amamiliyoni y'abantu bagira ibibazo vyo guhema nabi. Bimwe mu bizu binini vyahora biboneka cane no kubatavyegereye vyazindutse bitwikiriwe n'ivyotsi. Amashure yuguruye ariko ibikorwa vyinshi bibera hanze birimo ibirori vy'abaheza amashure vyahagaritswe. Canada irakunze kuvugwamo imiriro yadukiza mu mashamba atandukanye, ariko iyadutse kuri ino nshuro irakaze gusumba iyahora yaduka ico rigitangura. Ivyotsi vy'imiriro ya nyakanga vyakwiragiye mu birere vy'intara zose za Canada uko ari cumi, ariko intara ya Quebec niyo yabangamiwe gusumba izindi. Mu kiringo c'imyaka cumi, amahektare arenga imiliyoni zitatu yamaze guturirwa n'imiriro ya nyakanga muri Canada. Abarenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri nabo bamaze guta izabo kubera iyo miriro muri ico kiringo c'imyaka cumi.
Muri Sudani impande zibiri za gisirikare ziriko zirwanira ububiko bw'ibigwanisho n'ibitoro. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugene Mukamusi.
Ingabo za Sudani zimaze igihe zirwana ku nyubako za gisirikare bikekwa ko zaba zibitsemo intwaro nyinshi n'amasasu i Khartoum. Aho ni hafi y'ibigega bya lisansi n'ibya gaze bishobora guturika nk'uko abahatuye babivuze uyu munsi kuwa gatatu. Umutwe utwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF mu cyumweru cya munani uhanganye n'ingabo za Sudani wagabye igitero mu karere karimo inyubako ya Yarmouk mu ijoro ry'ejo kwa kabiri mbere yo gusubira inyuma hamaze kuba imirwano ikaze nk'uko ababyiboneye babivuze. Ubushyamirane bwari bugikomeza no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. RSF yafashe vuba igice cy'umurwa mukuru intambara igitangira tariki 15 y'ukwezi kwa kane. Ibitero by'indege n'ibisasu byaharashwe nta kimenyetso gifatika cyerekana ko bishobora kuharashyigura. Cyakora uko imirwano igenda imara igihe niko RSF ishobora kuzagira ibibazo byo kubona amasasu na lisansi. Imirwano mu mpande zose z'imijyi itatu ariyo Khartoum, Bahrain na Omdurman yarakajijwe guhera mu minsi 12 ishize ihagarikwa ry'imirwano ryarangiye tariki 3 z'uku kwezi kwa gatandatu nyuma yo kutubahirizwa inshuro nyinshi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi zacu kuri Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresi yacu ya internet ni VOA Radio yacu. Mu kanya turaja mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame akaba ari n'umutware mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda yaraye yirukanye abajenerali babiri, abaofisiye 14 n'abandi basirikare barenga ijana. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Itangazo ryirukana burundu abasirikare 132 mu ngabo z'u Rwanda ryasohotse mu ijoro rishyira ryo kuri uyu wa gatatu. Byari nyuma gato y'inama y'abaminisitiri yowe na Perezida Paul Kagame. Abirukanywe barimo jenerali Major Aloysi Muganga wigeze ku muyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare ririga ko umugaba mukuru w'inkeragutabara abo yasimbuye jenerali Fred Bingira mu kwezi kwa 11 mwaka wa 2018. Uyu mwanya yaje kuvanwaho mu kwezi kwa kane 2019 agirwa umuyobozi ushinzwe ishami rya gisirikare rishinzwe ibikoresho. Undi mu ofisiye wo hejuru wirukanywe ni Brigadier General Mutiganda wahoze ari umuyobozi mukuru ushinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu. Mbere yo kuvanwa muri izo nshingano muri 2018 umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga avugana n'Ijwi rya Amerika yasobanuye icyatumye aba basirikare birukanwa.
Na batandatu izo kesi uko bazibonye ni hagati yo kuba umuntu yarabaye indiscipline cyangwa se akaba yarakoze icyaha gituma tumwirukana. Ni ku bandi 116 n'izindi ranga nabo ni hagati y'izo kesi ebyiri, kuvuga ko ari indiscipline mu buryo bwatuma tumwirukana mu gisirikare. Indiscipline ikarishye cyangwa se niba barakoze baragize kesi zikomeye zituma bashobora no kujyanwa mu nkiko. Bamwe banageze bamwe baranakatiwe kubirukana rero ni procedure
byarabaye niho kuvuga ngo nuko mwabivuze uyu munsi
niko bimeze rwose
uyu munsi bari hehe
arabafunzwe nkuko nabibabwiye hari nabo birukanye nyine batashye kubera indisipuri
usibye birukanwe mu gisirikare bagera ku 132 hari n'abandi basirikare bagera ku 114 bahagarikiwe amasezerano umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda atangaza ko aba basirikare bageze igihe cyo kwirukanwa barabanje kugaragarizwa ibyo bakoze
ibya gisirikare se ni ngombwa ko mubimenya igihe cyose bibereye hari twe dufite uburyo dukora dukurikirana kese zacu tutazijyanye mu binyamakuru wagiye ngo tubibabwire
uyu muvugizi atangaza ko abasirikare birukanwe bahita batakaza uburenganzira buhabwa abasirikare batakiri mu nshingano
ariko abandi babaye disipurine
birukanwe
bo nta merekeza babona
ni ukuvuga ngo ababirukanwe bo yaba ari imerekeza yaba ari amafaranga ya buri kwezi nta na kimwe babona ariko kubona kwivuza yamema barayihora na cyangwa nabo babajambu
bivuze zose umusirikare abona cyangwa ibyo ugomba uhabwa iyo usezerewe mu cyubahiro iyo bakudismisi nzira rero ntabwo ubibona
kwirukana abo bajenerali n'abandi basirikare byatumye bamwe mu banyarwanda bibaza impamvu zaba zibiri inyuma Maitre Gatete Ruhumuriza mu munyamategeko mu Rwanda akaba n'umwe mu bakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda
bariya basirikare cyane cyane uriya general major Mutiganda we bari baramwirukanye kuva mbere ariko tutazi ibihano azafatirwa ibyo ari byo byamukanga ntabwo nari mbizi ko ubwo muheruka yayoboraganiza force bamukuraho ariko ntabwo nari nzi ko nawe yirukanwe ati rero wirukanwe mu gisirikare ni igisebo ni ukwirukanwa muri fonction publique nari byinshi utakaza bari abantu ntabwo ari ngombwa kongera kubita abajenerali ariko biriya ni ukukwirukana kuba umunyamuryango ni ukukwambura umunyamuryango ariko iyo tuva kuba n'ibindi bintu RDF itanga iyo abanyamuryango babo ubutakigoye
nta mazina yandi yatangajwe y'abasirikare birukanwe cyangwa se bahagarikiwe kontaro ntibiramenyekana kandi niba abasirikare birukanwe bakoraga mu mitwe cyangwa mu bigo byayoborwaga n'abajenerali birukanwe nta nubwo bizwi niba hari aho inshingano n'imirimo bakoraga hari aho yahuriraga RDF ivuga ko uko kwirukanwa no gukurwaho kwa kontaro z'akazi bihita bikurikizwa ako kanya aba basirikare birukanwe nyuma y'amasaha make Perezida Paul Kagame akoze impinduka zikomeye mu gisirikare no mu nzego z'ubutasi by'u Rwanda Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asunta Kaboyi kuri iyo nkuru tukivuga kuri iyo nkuru nyene ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yirukanye abajenerali babiri bo mu gisirikare cy'u Rwanda mugenzi wa Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umuhinga mu bya politike mpuzamakungu n'umutekano Professor Omar Kaflan ari muri Amerika yatanguye asobanura icyo iyo ngingo yo kubirukana yo bisigura
Uyavuga ngo impinduka zakozwe mu Rwanda mu gisirikare zigamije politiki iriho akakanya nangwa se ibibazo biriho muri iki gihe mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ngira ngo twese turabizi ko hari uriya mutwe wa M23 ibihugu bikomeye birimo na Leta Zunze Amerika bishinje u Rwanda ko rufasha uwo mutwe noneho Congo Leta ya Congo Kinshasa yo ubwayo ikaba ibivuga mu mbaraga bidashidikanya itari ziringanye ivuga ko umutwe wa 23 ari u Rwanda rwateye Congo noneho ugasanga rero ibyo bibazo nkuko biri mu bigenda bigaragara Kagame kuba ya shaking igisirikare kuba yakora amahinduka mu gisirikare byose biri muri iyo njyana
ariko se guhindura abo basirikare bakuru bifitanye iyihe sano n'uwo mutwe wa M23 urwanira muri Congo
reka nitwaze bimwe mu byatangajwe n'ikinyamakuru The Monitor cyo muri Uganda ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu aho kigaragaza yuko umukuru wungirije ushinzwe iperereza muri Leta ya Uganda yatangaje yuko hari ikigaragara nk'imyiteguro y'intambara ishobora kuzaba mu karere yavuze ibihugu ariko aravuga ati imyiteguro y'intambara ishobora kuzaba mu karere kandi iyo ntambara ikazasiga leta imwe nangwa leta ebyiri zo mu karere zivuyeho nitwaje rero iryo tangazo nitwaje amakuru avuye muri intelligence avuye mu iperereza ry'igihugu cyo mu karere ukanareba n'ibirimo biba muri iki gihe iyo ntambara nyine iri hagati ya leta ya Congo yita ko ari intambara iri hagati ya Congo n'u Rwanda ariko bigaragara tukaba tuzi ko ari intambwe hagati ya leta ya Kongo n'abayirwanya iyo 23 nubwo bivugwa ko yo nyine bivugwa wiyuko iyo 23 ifashwa na leta y'u Rwanda nubwo u Rwanda rwo rubihakana ariko ariyo kubyemeza noneho umuntu ashingiye kuri ibyo byose urarebuka kuti ni gute Kagame yakwirukana bamwe mu basirikare bakuru barimo n'abajenerali babiri noneho akanahindura agakora iriya sheka iriya ziriya mpinduka zikomeye kuriya mu gisirikare ibyo byose inkatwe dukora amusesengura ndetse njye nk'umuntu wakoranye by'umwihariko n'abasirikare b'u Rwanda nkabibonamo yuko ibyo byose ari imyiteguro igendanye n'ibyo uwo wungirije iperereza muri Uganda yatangaje.
Urambwira ko wakoze mu nzego za gisirikare z'igihugu kuba uwari ushinzwe iperereza ryo hanze yasimbujwe byo bisobanura iki?
Bisobanura yuko urabona nka kuriya twasomye iratangazo bakoresheje ijambo ry'icyongereza bivuga dismiso. Dismiso ni ukuvuga ko abo bajenerali n'abo basirikare bandi mu mapeti y'abagiye anyuranye kugeza ku basirikare bo hasi abo bose birukanywe mu gisirikare. Ariko nk'uko bivuga uriya Brigadier General Francis Mutiganda yarashinzwe iperereza ryo hanze kandi abazi ibijyanye n'iperereza icyo kigo kiba ari ikigo kimwe mu bigo bikomeye mu gihugu runaka kugira ngo abakurikirana iby'amaperereza nangwa se ibijyanye n'inzego z'umutekano ku isi bazi uburyo urwo rwego muri Leta Zunze Amerika rukora urwo bita CIA rushinzwe iperereza ryo hanze. Uwo rero Generali Brigadier General Mutiganda Francis yarishinzwe iperereza ryo hanze mu Rwanda kandi yabikoze igihe kitari gitoya. Ni umwe rero mu bantu nkeka ko bari hafi ya Kagame kandi Kagame yakurikiraniraga hafi abantu nk'abo bafite amakuru. Kagame iyo abavanye ku butegetsi ntabwo ajya agize abazi neza abasirikare ashobora kubwira ibintu bakamwumvira ijana ku ijana, abazi n'abandi ashobora kubwira aguha amabwiriza nanone bakamujya bati reko nyakubahwa perezida ibitubwiye ibindi bitubwiye iyo ese iyo ariko Perezida Kagame ntabwo ayikunda ashaka rero. Nayo mpamvu mbona kenshi yashyize muri mugaba mukuru w'ingabo witwa Jenerali Mubaraka Muganga ni uko azi ko uriya n'umwe mumwumvira Kagame ijana ku ijana. Ni wa wundi azabwira ati mukore bino ntacyo ku ruhande wene unagatanga amabwiriza ku basirikare bashinzwe gukora ibyo nyine bakaga.
Hari impapuro zivugwa ko zanyereye zisohoka muri Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse zanatangajwe na kimwe mu binyamakuru bikomeye byo mu Rwanda zivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ifite umugambi wo gushyigikira FDLR kugira ngo ikureho ubutegetsi mu Rwanda. Izo mpapuro mwebwe mbabasesenguzi mwarazibonye muzivuga ko iki?
Uko icyo kinyamakuru kinabivuga kiragaragaza yuko Leta ya Kinshasa ishobora kuba yakwitegura ni ukuvugana namwe mu masesengura yatanzwe n'ushinzwe iperereza hariya muri Kivu avuga yuko baramutse bakoze ku buryo ubu n'ubu bagafasha iyo mitwe irwanira muri Kivu noneho ikaba yafasha bafasha za FDLR n'izindi bakaba batera u Rwanda noneho bakavana no gutegetsi bwa Kagame nk'uko ishyenyeri mukuru cyo bivuga hakaba hajya ubutegetsi bwakumvikana na Leta ya Kongo Kinshasa. Burya ibihugu byose nk'uko bivuga Bwana Venuski ibihugu byose burya bishaka iyo bituranye bishaka ngo hajyeho regime hajyeho ubutegetsi bwakorana nabo ni ukuvuga ngo butabateza ibibazo. Ngira ngo rero nk'uko ubibona kuri ubu ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bubona yuko Kagame ari ikibazo atari gusa kuri Kongo Kinshasa ndetse ari no mu karere bakavuga bati rero turamutse tubonye uburyo Kagame avaho akajyaho ubutegetsi twumvikana mu Rwanda rwose ibyo ni byo twabikora. Ngira ngo rero Tshisekedi nangwa se ubutegetsi bwa Kongo ibyo bushobora kuba bwabikora nk'uko binagaragazwa n'ayo makuru atangwa n'icyo kinyamakuru bigaragara yuko igihugu cy'u Rwanda na Kongo batumvikana nk'uko tunabivuga ni nako Kagame nawe abibona.
Professeur Omar Harfani mpuguke mwisesenguzi muri politiki mpuzamahanga n'umutekano ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Mwakoze namwe kuba mwadutumiye.
Andi naho urwego rwari rusigaje kurangiza imanza zasigajwe na Sentare Mpuzamakungu mpanabyaha rwafashe icyemezo ko umunyemari Kabuga Felicien akurikiranwa ibyaha bya Jenoside yabaye muri 1994 atagishoboye kubandanya kuburanishwa. Tukivuga kuri icyo cyemezo cha Senare, mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Bwana Olivier Nduhungirehe aserukira u Rwanda mu Buhorangi aho icyo cicaro cyo Senare kiri amubaza uko bakiriye icyemezo cy'abacamanza.
Nibyo koko ejo urukiko rwashyiriyeho kurangiza imanza z'ikomana bya mpuzamahanga rwafashe icyemezo cy'uko Felicien Kabuga atagishoboye kuburanishwa kubera uburwayi afite bwo mu mutwe bumubuza gukurikirana urubanza rwe. Ariko uru rukiko ntabwo rwarangije urubanza nk'uko ubusanzwe bigenda iyo uregwa asanzweho ubwo burwayi, ahubwo uru rukiko rwafashe icyemezo cy'uko haba ubundi buryo bwo kumuburanisha mu cyongereza bwitwa alternative finding procedure, aho noneho buzaburanisha ibyo aregwa, ni ukuvuga fact, buzadera ibimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha, ibimenyetso n'ubuhamya byatanzwe n'abatangabuhamya, hanyuma rero rufate icyemezo ku byerekeye ibyo Kabuga ashinjwa, ni ukuvuga facts, ariko nta kukatira cyangwa guhamya icyaha Kabuga kubera ko nyine azaba atashobora kuburana.
Kubijyanye n'ababuranyi tuvuge ku rwego rw'abacitse ku icumu cyangwa se abakozweho na Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994, icyo gihe ubutabera bazaba bubonye?
Birumvikana ko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse na Leta y'u Rwanda twifuzaga yuko urubanza ruba kubera ko ni icyaha gikomeye cya Jenoside, kandi n'uregwa nawe Felicien Kabuga ari muri ba ruharwa bashinjwaga ibyaha bikomeye birimo kuyobora ya radiyo ya RTRM, harimo n'ibindi bikorwa bijyanye no gutegura no gushyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo ni ibyaha bikomeye, ariko muribuka ko Kabuga yamaze imyaka irenga 20 yihisha, bikaba byaratindije rero urubanza, ari nabyo bitujyanye muri iki kibazo cy'uko abaganga bemeza yuko adafite ubwenge babyise dementia ihoraho, kandi akaba atazazanzamuka niko abaganga babyemeje. Birumvikana rero yuko atari ibintu twakwishimira, kuko ubutabera bwaratingijwe bituma tugera kuri iyi situation.
Ku bantu bashobora kuba badasobanukiwe n'iby'amategeko, hari abashobora kumva ko kuba Kabuga atagishoboye gukomeza kuburana no kuburanishwa, ibyo bivuze ko urukiko rushobora guhita rumurekura, ibyo niko bimeze?
Ntabwo ariko bimeze, nta nubwo binavugwa mu cyemezo cy'urukiko, kuko iyi procedure alternative finding procedure ntabwo bivuga ko uregwa ahita arekurwa, ahubwo urubanza ruzakomeza. Nubwo we ataba agisabwa kwitabira urwo rubanza, ushinjacyaha azakomeza akazi ke ko gutanga ibimenyetso no guhamagara abatangabuhamya, n'umura nawe nabishaka azitabira urukiko, ariko ntabwo bizaba bisabwa kugira ngo urubanza rukomeze, ari nacyo kibazo cyari gihari. Kubera ko na mbere y'uko iki cyemezo gifatwa, urubanza rwagendaga buhoro cyane kubera ko rutashoboraga kurenza amasaha runaka ku munsi n'iminsi runaka mu cyumweru kubera uburwayi bwa Kabuga.
Mu Rwanda tuje mu Burundi, Leta y'u Burundi yahagaritse ibikorwa by'umugambwe CNL ku butaka bwose bw'igihugu kuvejo ku munsi wa kabiri. Inkuru dushikirizwa na Desire Atungimana.
Mu kiganiro yaremesheje ku bamenyesha makuru kuri uno wa kabiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano n'Interetse Martin yamenyesheje ko ibikorwa by'umugambwe CNL urongowe na Gatongwasa bihagaritswe. Umushikiranganji amenyesha ko indyane ziri mu ndongozi z'umugambwe CNL batokwemera ko haba biyitirira umugambwe bagakumira abandi.
Inzego zavuye mu makongwe adakurikije amategeko y'iwabo nyine, uvyumve neza, amategeko ya CNL stati ko zidasubira gukora. Kubera iki? Ni ugukinga amatati. Bo barakoze amakongwe mugo tugiye kuraba kugira umwihwezo dusanga izo kongwe zakozwe bidaciye mu mategeko y'iwabo, ntibubahirije sitati y'iwabo ya demeri CNL. Hazosubira gukorwa inama y'abanyagihugu benshi cyangwa ayo ya makomite, ari uko atweretse ko afise ishaka ryo gukurisha cuka kibi kiri mu mugambwe wiwe abantu nibagire makonfrontasyon ngo bicane
gwasagato arongoye senere wewe abona ko atacaha na kimwe bakoze yabwijwe ijya America ko yatangajwe niyo ngingo ya leta
wenye nari kugurunza ikoraniro kaminuza y'itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu niwe yatuhaye uburenganzira bwo kurikora yari kubona yuko rija kwinjya amategeko akarirekura hanyuma rimaze kuba naramwandikiye ndamumenyesha programme twipfuza kurangura mu buryo bwo kuja gusigurira abanywanyi nabandi bose kuko si ibintu twakorera ahantu yegeje twabikorera ku kibuga ibijanye n'ibwirizwa ryo kwa 16 ukwezi kwa gatatu isubiramwo ibihingo y'u Burundi ibyo yari kuba ziko atari byo akareka ibyo bikorwa bikaba mu mihingo yose itanu mishasha
abahora mu ndongozi za CNL ubu batavuga rumwe na Gwasa bamenyesha ko impinduka zituma abanywanyi batakaza ibanza birenga 5,000 atari ikintu cyo gukora gihuti-huti aricyo gituma ivyavuye mu ikoraniro ryo kugenekereza rya 30 kwezi kwa gatanu bishiraho indongozi ishasha z'umugambwe batavyemera bishikirizwa n'umushinga amateka ya Hans Manirambona avugira umugwi utavuga rumwe n'indongozi za CNL zirongowe na Gwasa Agaton
kuba umukuru w'umugambwe yamenyesheje abagize ibiro by'umugambwe ko tegeko gukoranira kaminuza byo kororanisha inzego z'umugambwe n'imihingo mishasha y'igihugu nibisigura ko icyo kibazo cicayiwe mu rwego kugira rusuzume ibyo hinduka kiretse uwo babikoreye mu nzira zitazwi nta ndongozi n'imwe yo mu biro by'umugambwe yovuga ko itaboneye uwo munsi nyene mikoranire kaminuza iminyanyiro zashikirijwe abitazikoranira tumaze kwihweza igikenye bivanze no guhonyanga amategeko byari biriko birakoreshwa mu gutegurizo manza twahisemo kuyitaba kuko basokuru baramaze bati inkuru y'imbarirano iruzwa niyo wiboneye kandi bavuga ngo ubucungu murima wiwe awuhagararamo
umwigisha wa kaminuza Denis Bashimiye ubusa yaronosoye ivyigwa vya politiki amenyesha ko abanyepolitiki benshi mu Burundi no muri Afrika bashira imbere inyungu zabo bwite bakibagira inyungu zabo baserukira we wasanga no mu Burundi ariko bikimeze
urwasa gato ukuntu yamyarongoye Parpeutu FNL akarongora FNL akarongora CNL ni kumwe abo bantu bose bari kumwe nawe ni guki bagiye kwerekana yuko bashobora kutumvikana nawe ubu nuko rero babonye inyungu zabo nabo zishobora kubangamirwa muri cyo gihe rero naho nabo bohaja nta gishasha baheza ngo bazane bashaka kuvuga ati vaho natwe tuhasubire vaho izo nyungu uri kurarondera mu mugambwe uri kuri kwegera ko mu mugambwe natwe tuzikwegereko
guhagarika ibikorwa byose by'umugambwe CNL mu gihugu cy'u Burundi byerekana ko umushikiranganje asa n'uwafashe uruhande bishikirizwa na Denis Bashimiye ubusa ahamenyesha ko hari imigambi myinshi yabaye imyindyane ariko ibikorwa byayo bigakomeza ati ivyerekana ko abashikiranganje b'intwari hagati mu gihugu bagiye barakurakuranwa batigeze borohereza imigambi itavuga rumwe na CNDD-FDD baba bakomokamwo
iyo ngingo ifashwe umuntu ashobora kuvuga ati niyije kwerekana yuko hariho umwana n'ikinono kurundi ruhande naho ningingo ije gutuma ashobora kuvuga ati murabona yuko babandi bariko baranyiyonkorako babandi bariko barangwanya ari ibikoresho by'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati
kugira mu Burundi ntihamindyane za politike uko amatora yimirije Bashimiye ubusa ahanura abanyepolitike kwamana ntaryo bashira imbere ukumvikana kuko injyane kenshi zituma imigambwe isambuka ababipfa bakahahombera bose mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu naho abasaba kwiyambura umutamana w'umugambwe barimwo bagakorera bose atankunzi Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Rakoze mugenzi wacu Desire Atungimana kuri iyo nkuru ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru tubateguriye kuri ino saha turabashimiye mwese mwaduteze amatwi kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye Nadia Taha yadufashije tubibutse ko mushobora kuronka andi makuru n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika kuri site yacu internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com murakoze mwese umugoroba mwiza. Thank you.